mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamye na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro by'ino munsi. Hano muri studio y'ingo muri kumwe na Joy Diane na Nina Hazwenge kuremesha ikiganiro muri isanga. Muri isanga mukunda mwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri mwebwe mutwumva muri mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Turi live ku isi hose kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, adresse ya Facebook yacu, Instagram na YouTube ni VOA radio yacu.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Senare nkuru mu gihugu cy'u Rwanda yemeza ko mu 2017 yakiriye imanza 69 z'abubakanye bituye ubutungane bipfuza kuvana mu gihugu cyose. Mu 2018 izo manza zavuye kuri 69 zija ku 1311 mu gihugu cyose nyene. Abenshi mu baza gusaba gutandukana ariko kwahukana baza bava ku murwa mukuru Kigali mu Burundi. Nta bitigira ibishasha byerekana uko ico kibazo cifashe. Twashoboye kuronka bivanye n'uko ijwi rya Amerika bitacoroshe guhabwa amakuru n'ibisata bitandukanye vya leta. Gusa radio y'abanyagihugu RPA mu nkuru yakoze imbere yo kugagwa mu 2015 yemeje ko yishimikije ibiharuro yavuga ko yakesha sentare intango ya Kinindo vyaboneka ko ibitigiri vy'abahukana vyongera ku mwaka ku mwaka. Hagataho ikigo cy'ubushakashatsi n'ubusabane bugamije amahoro IRDP cyo mu Rwanda mu kwezi kw'icenda ku mwaka uheze casohoye raporo yerekana ko ugukoresha nabi imbuga ngurukana bumenyi biri mu biriko birasenya ingo. Ivyo raporo byifashe gute? Reka tubaze mgenzi wacu Asumtakabuye.
Gatanya ikomoka mu gukoresha nabi imbuga nkoranyambaga ntiyari imenyerewe mu mpamvu zituma bashakanye batanu. Ubushakashatsi bwakozwe na IRDP mu mwaka ushize bwagaragaje ko aho iterambere rigeze abantu bagaragaza ubushobozi bwo gukoresha imbuga nkoranyambaga byagize ibyiza byinshi ariko bizana n'ibibi, cyane cyane iyo izi mbuga nkoranyambaga zikoreshejwe nabi hagati y'abashakanye. Ndushabande Eric umuyobozi wa IRDP avuga ko gukoresha izi mbuga nabi basanze biza mu mpamvu za mbere zituma ingo zisenyuka muri iki gihe.
Icyagaragaye mu mijyi cyane cyane noneho ni social media ndetse na technology. Ubwo icyo nacyo ni indi ndiva ya cause
y'impamvu
ya za divorce. Akaguma kuri chat ariko noneho chat iyo ibaye mbi umugore umugabo akayikwaho biba imbarazo y'ufata ha turi preve ndayibonye. Mu bushakashatsi twagaragaje iyo umuntu amaze gushaka ugasanga arashaka gukomeza kuba umwana muto ita abakaba rwose ugasanga uko yitwaye ntiyitwaye nga kwa kundi abyifuza kuba umutware ahubwo yarashatse ariko ntiyamenya ko ni ukuvuga arakomeza kujya mu kabare, arakomeza kujya kureba imipira, arakomeza kujya mu rungano. Ibyo bigahindura bigahita bihindura icyo umugore yari ategereje. Nawe
ibyavuye mu bushakashatsi bwa IRDP ntibiri kure y'ibyo abakorana n'inkiko bunganira abantu babona. Maitre Vode Kayitana umunyamategeko wunganira abantu mu nkiko nawe yemeza ko bajya bahura n'iki kibazo cy'abashakanye batandukanywa n'ubutumwa bugufi, amafoto agaragara kuri telefoni z'umwe mu bashakanye yaba umugabo cyangwa umugore, mu gihe ubwo butumwa buza bugaragaza ko umwe mu bashakanye yagiye ku ruhande.
Yashize umuntu yari arimo ampa umugore amubwira yuko yafatiye muri telefoni y'umugabo we amafoto n'amamesaje. Umugabo ari umukobwa wamwoherezaga nyine abantu n'amamesaje by'abasheri sheri wanjye n'ibiki, hanyuma n'umugabo nawe akamusubiza bakavuga n'ibindi bintu bavugana nyine byerekana ko ari preve z'ibindi byabaye imbere. Iyo kayo narayibonye social media ni nk'ibisuko, umwe abariwe undi muntu babirirwana akaba mwandikiye cyangwa undi muntu yabonye kumanywa akaba mwandikiye undi akaba musubiye abantu bagira nira ubyanze rikunda n'abana bizibagira bingaruka kuko abafiye na mugo bizabona umwanya wo kuganira abana kuko umuntu umwe abahuze ahugiye mu nzu wenda muri familiye muri gurupe batatu cyangwa muri abo basheri be abana bo urumva umwanya wabo uba mutoya iterambere neza n'ingorane kuri familiye no ku mibereho y'abashakanye no ku mibereho y'abana.
Hari umuryango wari warashakanye umaze imyaka icumi ubanye wampaye ubuhamya ariko bifuza ko ntabashyira amazina yabo cyangwa amajwi yabo kuri radiyo. Umugabo Nise Karangwa Emmanuel yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko buri gihe yajyaga abona umugore we yanga kumwereka telefoni ye ndetse banamuhamagara akajya kwitabira kure. Umugore yakundaga kuvuga ko atinda ku kazi kuko umukoresha we yabaga yamuhaye imirimo myinshi. Karangwa yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko iyo myifatire y'uwo mugore we yahoraga muri telefoni yaje gutuma agira amakenga ahitamo kumukurikira umunsi umwe amubwiye ko agiye ku kazi ku mugoroba. Karangwa avuga ko yaje gusanga umugore we aba yagiye mu kabyiniro ndetse afata amafoto abyinana n'abandi bagabo bamubwira amagambo akomeye. Uyu mugabo yavuze ko iki kimenyetso yagijyanye mu rukiko kiba impamvu z'uko uyu muryango wabonye gatanya. IEDP yakoze ubushakashatsi inagaragaza ko iki kibazo gikomeye kidashingira gusa ku magambo abashyingiranywe bandikirana n'abo hanze ahubwo usanga gukoresha imbuga nkoranyambaga bihagarika ibiganiro hagati y'abashakanye kuko buri wese umwanya munini awumara muri telefoni cyangwa internet.
Ati igikomeye cyane ni uko nk'uko social media na tekinoloji na televiziyo mu rugo byose byatumye noneho dialogue itahaba kuko kuba social media abantu twaraziguye tukazikoresha ariko tukavanaho wa mwanya wo kuganira ukavanaho umwanya wo kuvuga ati ndandika iki sinandika iki. Umuco wo kutizerana waje kwiyubaka muri ubwo buryo. Umuco wo gucana inyuma no kutizerana naho ngaho bishingiye.
Imibare igaragazwa n'urukiko rw'ikirenga yerekana ko imanza za gatanya ziyongereye cyane. Uru rukiko rugaragaza ko imanza za gatanya zaciwe mu gihugu cyose mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi zari 69 mu gihe umwaka ushize wa 2018 zikubye inshuro 19 z'ibihumbi 311. Mu nkiko zo mu mujyi wa Kigali ziza ku isonga kugira umubare w'imanza za gatanya kurusha izindi nkiko zo mu gihugu. Kicukiro iza ku isonga mu kugira gatanya nyinshi. Umwaka ushize wa 2018 habarugwaga imiryango 210 yatandukanye byemewe n'amategeko. Gasabo 190 na Nyarugenge 157. Mu gihe mu gihugu hose habarurwa imanza za gatanya 311,557 nizo mu turere tugize umujyi wa Kigali gusa. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumta Kaboyi arakenuye murumvise ingene vyifashe ahanini bavuze ko biva ku mbuga ngurukana bumenyi ibindi biko bisambura imiryango. None uretse izo mbuga ngurukana bumenyi nibihe uruhara rw'abanyamadini canke abakozi b'Imana n'urwahe? Utwo tubazo turi mutwo tuza guca ijyanino mu kiganiro muri isanga cuno munsi. Umutumire twabatumiriye nk'uko mwabibonye ku mbuga ngurukana bumenyi zacu ni Pasteur Edmond Kivuye, umwungere mukuru w'ishengero Eglise Vivante ku isi hose. Pasteur Kivuye ariko arakora ingendo mu mareta atandukanye ya Amerika. Ku munsi wa Mungu munyigisho yatanze ku isengero Cross Point rifise icicaro ahi Washington yaragarutse ku vy'imiryango. Umutwe w'inyigisho wari Family Matters. Turaza kubigaruka ko mu kanya turacarindiriye ko ashika muri studio zacu, ariko mu kwindira ko tumwakira reka tube turabumvisha kano karirimbo Mpamavuta na karirimbo ka James Serugarama hamwe na Daniela.
Yeah.
ijwi Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turacarindira umutumire wacu Edmond Kivuye Pasteur ari mu nzira aza agana studio za radio ijwi Amerika akaririmbo ni mpamavuta na karirimbo ka James Rugarama hamwe n'umfaso niwiwe Daniela mukurindero ko Pasteur Kivuye ashika ngaha muri studio zacu reka kumwe benshi mwatwandikiye ku mbuga ngurukana bumenyi mushaka kugira ico mushikirije kuri ico kibazo cingo tube turabakiriye turahera kuri Vincent Icard ego utwandikiye wavuze ngo ndi umucamanza ndafise ico nterera uri umucamanza muca igihugu ga Vincent ugakorera ya Senat
Janzwe ndi Murundi nkora akazi k'ubucamanza mu Burundi nyene.
Ni kuduga ku jambo rero tubwire ivyico kibazo uko vyifashe muri ico gihugu.
Janzwe iyo umuntu aba nka yarumbiriza abaje gusaba iya divorce kujya kwahukana. Urasanga hariho imvo zibiri nyamukuru zikunda kugaruka mu mitima ya benshi. Ugasanga rimwe na rimwe iyo abakobwa baje kubaka uno munsi ntibakiraba umutima w'abagabo b'abahungu baje ko baraba icyo umuhungu afishe rero iyo yashitse agasanga urugo ibyo yumvira siko biri cyangwa umuhungu ntatunze arakenye acabona umengo yari ihenze ugasanga kuri ushoboka byose ngo yakwirogira divorce
aho imbere ko unadusigurira ko ibyo bababwira mu kuza gutandukana umuntu acibaza ati ubwo buryo bugira abahungu gusa naba nta bapfaso ni canka abakobwa usanga babufise gusomba n'abagiye kuba shiramungu n'abagiye kubakana nawe
abakobwa nari nkivuga ku bahungu ku bakobwa uko babiyumvira mukaya ndavuga ku bahungu nshamvuga ku bahungu nabo nabyo birimwe aho usanga umuhungu aza kuronde ngo uba yibaze ngo iwabo barafite akabona umwe ngo adoca aronka yamuronka akabona umwe ngo ntaca aronse agacikagomba kumuturubika uko wakozi wari ngo siko ngombwa ubaho ngaha ugasanga umukobwa akibona nk'umusaraba nawe agaca aza kubi gusaba ati jye nupfa numva nduhutse uru rugo naruvuyemo
ivyo bibwirwa n'abaza kubitura mu butungane bashaka kwahukana
aho baza bagasaba ati urumva twe dushaka kwahukana kuko igihe twabana twarumva tuhiyumvanamwo ati mugabo uno munsi tubona ko twiyumvanamwo bakakubwira bati kugira ngo twumve turuhutse nuko twumvana n'uyu muntu kuko twumva uno munsi tudatekanye hanyuma rero abo bakobwa iyo asanze ubwo butunzi yibaza atari bwo buhari uca usanga agomba kuvuga ati bon ndabona ko niyihenze ugasanga ntibikunda ko ashobora gukwirwa muri iyo situation akumva umengo yesuaje ahantu yohava akajya gutekana yabivuyemo nk'umbure mu gihe aba afise n'abandi yigeze kuba bakundanye nawe abona bagumanye icyo ni ikintu twabonye cy'uburyo kizashyiragaruka kenshi aho abahungu bakobwa bakibona ku mengo bogenda bapresera uburyo hanyuma abahungu nabo nyine navuze yuko nabo nyine bibashikira ikindi twabonye kigaruka kenshi ni abantu bajya kubaka ingo bakabona urugo nk'umunyenga
siguro
ni ukuvuga ugasanga hariho abakobwa abafite imyaka 21 incaye 22 n'itatu ukabona abo bagenda nabo si barongowe kava ngo no ngo naje nopfuma ndo ntiyongwa ngo naho ba mu gitobe nkaba ndi ku mugabo gusa iyo uganiye
n'abantu ku myaka 21 bakiri bato ku myaka 21 ku myaka 21 umuntu aba aragera kwihebura ko ubunye umuntu yize akaronka akazi ubwira avuge ngo sinze ndanagende ngenda gusabiriza umugabo gusaba n'imyaka 35 ubunye bavuga ko ari mike cyane
turavuga hano baba batize batarindiye kugace nk'abivanye n'uburere baba barimwo turaba nk'aho turi mu Burundi n'ibice by'imbo bice by'ahantu hashushe cyane nk'ayo mu bisagara bamwe bajya kubaka bakiri bato rero ugasanga nka ekipe bagendana ari mu rushenga yari hehe bose bamaze kuja kurongwa akabona umengo nawe yogenda uwari yamaze kugenda aca abona aragera igihe agashike vyose yibaza ku mengo n'umunyenga amaze kubona yuko atari byo ari urugamba ahubwo atari umunyenga aca agomba gusohoka mu urwo rugamba
nonega Vincent nimba atari banga wewe uri umucamanza hagati mu gihugu c'u Burundi canke i Bujumbura
General kure ibujumbura ubu nandi mu gihugu hagati
ubu nabikaze hehe ibujumbura ku mugwa mukuru canke ruguru
Edetera bikaze mu bisagara mu mugwa mukuru kubera mu misozi hoho baracari muri kwa kubaka kwa kera aho umukobwa agenda kubaka ari determine avuga ati ngiye kubaka urugo kandi narugura nkagenda yarasana ndamanuro z'abadeye na basenge bakujya kwa kera bitandukanye no mu gisagara abantu bashobora kurogurwa muri cya gihari
hanyuma ababikwega kuko hari igihe usanga naho abantu bavuga ngo barahukana umwe agenda avuga ati ndashaka ko tuvana ariko wundi akaguma anana avuga ati nyamara reka turi abana canke tugira iki ababikwega cyane n'abagore canke n'abagabo
gushika no munsi tumaze kubona hari ibintu bitangaje iyo baza kwitwara kenshi hazi umugore hazi umugore asaba yuko yo kwahukana ariko umugabo nawe kenshi nawe ageze kuhitagura urubanza avuga yuko adakeneye ko bahukana mugabo umugore akamubwira ngo dufate nko ku manza ndwi ku icumi hazi umugore asaba divorce umugabo nawe ajya akayanka ati jesi mbona ko nogeya divorce kubera iki rero tumaze kwambura umwambaro w'ubucamanza tukabaganiriza nk'abagenzi abakenyezi bagaba kugira ati ndi shaka kwemera divorce mu gihe umukobwa yaje ndamutoye uko nyine dukundana kubera twari dukundanye uno munsi nkaza kwemera divorce tugabura amatungo yose mba nsise kandi nawe ata kapitale yazanye
urakoze cyane rwose ego urakoze cyane Vincent Nkurunziza wari watwandikiye uvuga ko ufite icyo uvuga nk'umucamanza akora ngaho mu Burundi guri munsi mwiza ku ntererano yawe urakoze ego hari n'abandi batandukanye bariko baratwandikira mu kurindira ko umushitsi wacu Pasteur Kivuye ashika ngaha muri studio nka Jonas havuga yanditse avuga ngo ngo vyiza ho ubushakashatsi bukomeye bukagira kukuraba icari cahuje abo ba mbere yuko bakana kuko ngo niho hari inyishu y'igitera kwahukana mukuri ubugeni ngo canke ubukwe bw'iki gihe akenshi buri gushingira kubukungu byanditse mu Kinyarwanda muranyihanganira ibyo ntaza gushaka kuvuga neza ngo canke ngo inyungu z'ibintu kurenza urukundo ibi bigira ingaruka zimomeye zirimo no gutandukana hamwe bikavamo no kwicana ngo ibaza ariko kubana n'uwo udakunda kubera ko uwo wakundaga yabuze inkwano iwanyu bamwanze ngo kubakana n'uwo udakunda kuko umuryango wawe wakujije uwo wakundaga ivyo ni ivyumviro vya Jonas havuga yavyanditse mu Kinyarwanda n'ico gituma ndabisomye mu Kinyarwanda bana b'Imana Baltazar nawe kuri Facebook y'Ijwi rya Amerika yanditse avuga ngo ikibazo nuko abantu tutagishaka kumvira yaturemye bigatuma habaho inarije mu rugo hakabura ubahundi umudamu ntabakimenya ishingano ziwe n'umugabo nawe bigatuma atwaza umukazo uwo yakagombye kwinginga no kubungabunga bigatuma habaho imishamirano ya buri munsi kubaha uhoraho ngo niryo tanguriro ry'ubwenge niko yavyanditse ngo nitwamubaha azoza yivange mu ngo zacu hama ngo tubane mu mahoro ukwahukana ntivyemewe imbere y'Imana ibi ni ivyumviro vya bana b'Imana Baltazar trace Louis Michel kuyindi murongo wa telefone Louis Michel kaza Louis Michel uratwumva Louis Michel trumva ka telefone kiyo katumvikana Philippe wewe turi kumwe
ego cyane turi kumwe
uherereye ga Philippe
Jewe merereye mu Burundi twese tuba mu ma province yo muri Nord
yose uko ari ayo mu buraruko
oya Muyinga
vyifashe gute ivyaba ivyingo ngaho onye Muyinga gafiri
ngo Muyinga ivyo vy'intane hagati mu ngo vyama vyavibonekeje cane ariko ikigaragara nuko nta gaciro baba baha ibanga bagiye guhana urugo bagiye kubaka mu kugira uko umengo bishobora kuba ari nk'ibikino bariko baragira mucyo rero bamara gushika muri byango bakibagira yuko Imana yabagize yabahujije ngo ibagire umwe icyo kintu rero cy'uko Imana ibagira umwe cyabwirizwa kuba aricyo kibaranga maze kigatuma bahura bakagira icyo nokwita umwanya w'umujyango bagahana umwanya bakaganira kujya amurugo ikintu kizobubakira cyubaka iminsi yose uhera ku kiganiro mukaganira mukatangira hamwe ibidogenga urugo rwanyu hanyuma mugafukama mukaheza mugasenga kuko Imana yavuze iti muri Bibiliya ko umugabo abwirizwa gukunda umugore wiwe hanyuma umugore akubaha umugabo ariko nicyobuza yuko n'umugabo akunda umugore hanyuma umugabo kandi akongera kubaha umugore kubera iki bubakiye kuri rya jambo ry'Imana ka gusenga bakongera bagasangira byose kuri ubwo rero iyo mikino bashyira mu rugo bakabona umengo bagiye kubaka nk'abagiye gukina ntibabiha agaciro icyo gituma kenshi usanga byatumye ingo zisambuka ugasanga bariko barajya kujya mu manda zo gutana.
Urakoze cyane rwose Filipo ngaho onye Muyinga ugira umunsi mwiza.
Murakoze cyane.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda wa mutumire wacu arashitse muri studio zacu ni Pasteur Edmond Kivuye umugere mu kwishengero Eglise Vivante ku isi hose. Pasteur makoze kwitaba ubutumire bw'ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane.
Ego kandi nakazi muri leta z'ume za Amerika muri ko murakora ibikorane bitandukanye mu mareta atandukanye.
Murakoze.
Imbere ko duca tugaruka kuri ivyo muri ko murakora amareta muri ko muragendera nayahe ubutumwa mwaje muzani ni abarundi n'abanyamahanga abanyarwanda abanyamurenga abantu bose bakurikira ubutumwa bwanyu n'ubwa
ha twebwe ubutumwa dutanga no ubutumwa bw'impemburo ego twifuriza abantu guhembuka bakabaho neza
ego
bakubaha Imana Imana nayo ikabaha byabasezeranye.
Yego
Marcus.
Muriko kwa Mungu mwari ngaha anye ku Cross Point ni Sengere Institute cha Washington ne muri leta Maryland. Mwaratanze inyigisho zitandukanye turabigaruka ko ariko hambavu ya Washington ahandi mutegekanya kugenda ni hehe?
Tuzoja Massachusetts mu bice bya Boston. Hanyuma tuje tuja Canada, Montreal na Ottawa. Tuje tugaruka Maine, sokora Portland, Maine. Tuje tugaruka Texas.
Ego. Ku munsi wa Mungu, mu nyigisho mwatanze hari umutwe w'inyigisho rusange bavuga ngo Family Matters. Ubutumwa gapaste ahanini bwa rugahe muri uwo mutwe bavuga ngo Family Matters.
Byari bijyanye n'ivyo muryango. Ego barifuza kumenya ibijyanye n'umuryango muri rusange hama bakaraba ibijyanye n'ibyo kubaka ingo bakaraba n'iby'uburezi bw'abana n'umubano w'abavukanye umuryango.
Ego mubi bangamiye imiryango itandukanye mu gihugu cy'u Burundi no mu Rwanda nk'uko twabyumvishije abakunzi b'ijwi ry'Amerika tugitangura harimo ukuvana ama divorce yabaye menshi mu Rwanda baratanga ibitigiri yuko nko mu 2018 ubutungane bwakiriye imanza 69 ariko mu 2018 zica guca bwakira imanza 311 bavuga ko ahanini byatewe n'imbuga ngurukana bumenyi nico gikuru gitandukanya imiryango kiko kiratera uko kwahukana mu bantu batandukanye ku mibona namwe
cyo bari kimwe muri byo ariko sinimvira ko iyo nkomoko canke ari yo mvano yavyo ego ugutandukana jamye biriho sibishasha kuva kuri Mose zamye biriho mugo hari ibi bituma
yego
haraho bigwira gusunza ahandi hari nibihe bituma gusunza ahandi naruvuze ko no muri ibihugu byanyu hakanye bikomera gusunza ku ngo abantu baradeprima ego
hanyuma hambavu y'ibyo muravuze mu bihugu byacu ku gudeprima ariko ngira ngo guhangayika birengeje cyane guca kwiheba kugira iki mu Burundi naho no mu Rwanda atari imbuga ngurukana bumenya ikica kiza kiba nk'ica kabi cyangwa ica gatatu banashaka n'ica kane n'ivya
nuko ingene abantu bavyifatamo atari ko bavyifatamo kera abantu ntibafise kibanza cha ntibahi kibanza umuryango nkuko babikora mbere les valeurs agaciro waha umuryango si nkuko byabimeze kera nico bituma rero ubu bikaze gose harazamo ibintu byo guharara no kwiganana no gukora ikintu kukundi yagikoze cyangwa kugikora nk'ukundi yagikoze nico gituma ubu bigenda birunyuka bimeze nkuko byari bimeze kera kera umuryango arabijamo cyane
yego
bamwe aravuga toya ubu nitwe dukundana gusa tuzobimenyesha ababyeyi gusa nibagomba bazi natagomba n'akazi kabo n'akari nitwebwe urugo rwacu twe twenyene mugabo umuryango warabishiramo inkomezi cyane
ugafata umwanya ukavugana n'abana
bakavugana harabaho abaranga bavuga ati urya muryango n'ukuri turawutse canke uritonda muri urya muryango uritonda urya mwigeme emwe oya nta kuntu bakagucira gace uwo bantu ntibagomba kubaza oya naramukunze naramukunze hari kindi n'urukundo gusa buryo urugo ntigubakwa n'urukundo gusa kuko hari abantu bitiranya urukundo n'amasantima n'ibirorogwe canke amarangamutima
mudutandukaniritse
amasantima n'ibintu bihinduka
yego
ibirorogwe n'ibintu biza kuko atwenze neza kuko avuze neza kuko akubariye neza ugasanga rero umuntu afashe ingingo muri uwo mwanya si ubwa mbere biba byarabaye ku witwa Yakobo muri bibiri yabonye umwana wa Inarume Laban witwa Rakel canke Rachel aca avuga ati jenzo mukorera imyaka indwi si Laban yabimusabye oya niwe yavyibye niwe yitaye muri uwo mutego kwisabira kumukorera urumva rero ibintu biza muri uwo mwanya bisho nk'uko bamwe babivuga muri ako kanya umwanya birahera
ngani bimwe bashavuga ngo mu gifaransa ma coup de foudre ariko kandi pasteur muravuze ikintu muvuga ngo imiryango yarafata akanya ikamenyana ikagira iki muri ivyo vyimbuga ngurukana bumenyi muriko mugendera muri bino bihugu hari nabavuga bati kugira uzoro nko muhuza biragoye ndaja kuri internet nzokwivuga nitwa gutya nkora ibi nkunda ibi nanki ibi ubwo rukundo gogo muraruvuga kwiki
urumva habaho abaranze cyangwa baranga
yego
mugabo nta intere y'amaronko baba fise inasenge inabo se wabo inarume umubyara we mukuru we murubu nawe mwene wawo hafi umubanyi uwo niwe bamurabira akamubwira aba rero nawo kuri internet za dating sites nabo batangiye gukora nk'izo mugabo bona badandaje
bariranga
bo bariranga bakakora ati twe dukora ibi n'ibi n'ibi ugacusimbirako bo ntabyo nzi cyane ngo hari nabo nabonye babana ubu mugabo bagize imana bahuriye kuri internet mugabo bagize imana asanga imiryango irazinanye barabafasha urumva abandi ntabyo nzi rero sinobivuga ko mugabo iconzi nuko ba izo dating sites ayo ma site internet yo guhuza abantu ngo bakundane bo nibo biranga baridandariza bikunda bidakunda ntacyo bibabari
ntacyo yitwaye
ikindi gituma abantu babihurumbira nuko ntibazi ko kubana n'umuntu arakaramata urupfa rwozo watandukanye avuga toya turabana ntibyakunda tubandanye nibyanka tubivemo urumva bisigari kontra niho kuja ku kazi nibampemba neza nzohaguma nibafata nabi
ndahave kuwa mugani wanyu ni ka gaciro kahari kahaga umuryango takihari cyane rwose ejo ugiye muri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda dusa benshi batwandikiye bagira ni benshi cyane ariko reka tugerageze twakire bake muri bo kuko umwanya uri kurasa nk'uyitera turahera kuri Oscar Ricardo Oscar Ego uherehe gauska mukayanza akabazo kawe canke intererano kwa Pasteur Edmond Kivuye Urakoze ugira umwese mwiza ngaho umukayanza Oscar.
Ego kabisa ni kuvuga ahubwo gusa cyane cyari kibazo cyo gukomeza kuko mu busanzwe umugore asabuze yuko bareka n'umugabo amaka cyari cyuba ikindi uwo mugabo atavuga ati none se nazo umugore yuko umufasha amakaba ko tara atawe uko kiri undi usanzwe ndabona ko menga ngoran
murakoze reka duhe akanya pasteur akwishura ugira umusimiza mukayanza pasteur ivyo mu vyagateka kazi na muntu abagore n'abagabo ni bamwe barangana navyo biri mu vyo abiko birasambura
sivyo bisambura aho ginge nabantu bavyumva uko imbugita irafasha abantu gukinjika gutegura imfungugo mugera shaka kwica umuntu
yego
isukari irafasha kuryosha kinyobwa ariko amwe irashaka kwatera ingwara imwe nabatahura ingena kwesha ico kintu ico kiwagora mugaba abantu bose barangana imbere y'Imana mugo ntibivuga ko umwana tokubaho umuvyeyi umugabo tokubaho umugore wiwe umugore tokubaho umugabo wiwe urumva
yego
iyo bije ari umuntu kuko ndabibona bashitse muri ibi bihugu byateye imbere abadamu bari barihanganye yashika ngaho umugabo yavuga agatura agacahamagara polisi kuko yabitahuye nabi hama ejo akicuza byageze habi kuko harabona abonye harabo twahaniye basubije hamwe ariko yari yashitse abitahura n'abateye hasi hahandisha si imwe uza uramponyera ku mutwe abagabo nabo arige bavyumva nabati agira turangana jewe barangana nabavyeyi bose ariko ni amwubahiriza undazovyakira hari gice utanga
n'icurongo yego
urumva ndakunda kubivuga niko ndashingira mu mwishe mu nzu y'Imana bavuga nti niwa mugira umuboyi uzomuyaya wano umugore mbarira nkabari umugabo nti niwa mugira umuyaya zo muboyi niko bigenda ariko niwa mugira umwami kazo zo umwami ico utanga n'icurongo
yego
uri yubahiriza ikindi ari kubaha ijambo ry'Imana hari habaza ati okay hari wa mbari giye kimwe ati pastor waravuze ngo nina mukunda zonyubaho ya biravuga ngo bagabo mukunda abagore banyu huko Kristo yakunze ishengera akagigura namwe abagore mugamburukira abagabo banyu muri byose nkuko ishengero ryigamburukira Kristo urumva ntiyavuga ngo wowe umwuba naragukunda nawe umukunde naca kuba oya no kubitahura nawe wowe kora ikikuraba umwubahiriza umuhagateka kiwe nawe natabikora amakosa zo mugwako mugaho iconzi nuko icubiba ari co wimbura
ico wimbura yego
urumva ari igihe kimwe nigeze gufata umuduga mbuye kibuga c'indege ahantu mu taxi ni tugenda turayaga namaze afisa abana bangahe arambara ati ndafise utwana dutatu tw'uduhungu mugaho madama aguma agomba gakobwa
yego
c'abagore sinzi gene bameze urumva umuntu yumvira uko kuri we umugore si umuntu ibere muhira ntazi ngene bimvuna kwirwa muri taxi urumva amafaranga ndaza nca ndamucira kagani ku mugabo yidoze abari imana ati mana uyu mugore ntazi ngene abagabo turuha ndakora nkazana amafaranga n'agaca yarya hamwe n'abana yiriwe yikinira n'abana mana uramugira b'umugabo yumva ingene bivuna imana iti icusabye ndakigo acahinda ku mugore acazinduka kare gutegurira umugabo koza abana kubategura icayi iki umugabo aja ku kazi naca abajana ku ishure avuye ku ishure ku depoza abana aca ku isoko arasuma araza arategura ibyo baza gufungura mu gihe biri ku nkono baramesura urumva byose agerageza kuba aja gutora abana arabazana arabagaburira mu gihe baruhutse arazigorora amaze kuzigorora umugoroba urashitse
uratetse
ategurira umugabo nashitse aramugaburira urumva barangura amabanga yabubatse arushe ati mana ndabonye ko n'abagore baruha mu gatondo ati mana usubize ku umugabo narihenze imana iti cagiye wasaba narakwemereye n'ingoga mugabo utegereza kurindira
kugira gusubire ku mugabo
ati ndindire gushika ryare atamezi 9 kuko warayisanye urumva hariho igihe bihenda amanyama harya kubaha umuntu ntibivuga kubaye mutonyi kuri we kuramutse umuntu neza ntibivuga ko agusumba
yego
ibyo rero hari ingene abacuga ngo kungana ntitungana oya turangana umwe wese arafite icyo atanga nubwo ntibibuza ko habo mutwe habo abakurikira mugabo umwe wese mu kibanza aciwe
umuryango kaburubakitse
yego
ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turacari muri isanga Evariste Ikaze Evariste ni tukiri kumwe John wewe uratwumva
aramutse Diane
amahoro neza uherereye he
ano muri state ya Iowa
haravugwa makinga hawa yo
imbeho gusa umwaka mushasha
umwaka mwiza zoronke mu byose
narahamagaye ngo ndabatashe muranyi mu murongo ariko nta kibazo narabitahuye ko mwari bize
twari duse abantu benshi mugabo urazi ko dukomeza tubaha kanya n'uburumvise ko twifurije ego John twagutumiriye no munsi rero pastor Edmond Kivuye ikaze mu
bazitwa nukuri ndamuramukije cyane gose hanyuma ibyinshi nari kuvuga mwamaze kubintanga nabyumvise mu nyisho nari nkeneye kuko namaze umwanya muremure ku murongo ndiko ndumvirize ariko nashaka ndamubaze yo mpanurira iki cyane cyane ndahagarara kubaha mu iki gihugu cyacu turimo muri etaje ni yo mpanurira iki aba bene wacu ubu muri iyi myaka mbona bariko barahurumbira kugenda mu bihugu byatwibarutse kurondera y'abageni mugabo bakabakurikira babonaniye kuri Facebook no kubabona batarababona hanyuma mbere bikanakunda bakabarino bagiye hiyo bagakora yo mariage hanyuma bakabazana ariko bashika ngaha bikaba ibindi kumvo z'uko abo baba iyo baba batahamenyereye hakarerero urabona abino ubu bahurumbira bo mu bisagara gusa bajya bifise baba baboneka neza pana hariya muzaruguru bimenyereye ibikorwa urabona arashaka kuzana umuntu w'umukobwa yakuze atatu na kimwe akora mu rugo kubera baba bafise abakozi cyo novuga abayaya canke ababoyi babafasha muri byose ariko yamushikana ngaho uraza amategeko yo muri Amerika nta mukozi cyangwa umuyaya bire kuri we n'amategeko gutunga mu nzu ngo ashikire kumurondera abandanye mu buzima yakuriye buto bagaca bahukana
urakoze reka dumehe umwanya pastor hakwishure John ubwire umunsi mwiza ngaho wayowa
namwe murakoze
yego pastor ijambo ni rwanda
ni kibazo ni byabindi twe ko turavuga by'amasite ni byiza kwigira ku bandi amajambere ntawe yagwanya
yego
ni yatumatiko turavugana ukavugana n'abari mu bihugu hehe
bitandukanye
ntiwocuvuga rero ngo iby'amajambere azanye byose ni bibi mwengene tuvyifatamo ndashobora kukwigira ko ukanyigisha nkara ibintu byiza uri kurakora nkavyigira ko nuko kukwigana
nico kikomeye
nico kigoye ingorane y'abantu bacu barigana ejo narakwiterevize umuntu ya moyo umushatsa urabije naje nkacanga nabo n'uwo muntu yambaye igipantara kirekereje naje nkaca ndabigira sinzi iyo byazana nyese zigituma ngo nibigezweho rero nibi byo kuja kuri Facebook niki ni ibintu byo kwigana nosaba ko aguma bahanuza abihwabo
yego
urumva ni bahanuze ko ariho ababitanga imbere kubaka no kumenya ko ari kintu winjiyemo ubuzima bwose harya naho bavana hari ingaruka nageze kwivuga igihe kimwe ndi muri Canada ndavuga nti musanzwe dusezerana tuvuga ngo urupfu nirwo zotandukana iyo rero wadivorce nuko umwe muri mwebwe yapfuye ndayivuze umudamu umwe arikanga aramaze umwaka wose yadivorce yaciye ahagarika ibipapuro kuko hari ikindi kintu badatarahura ni kirere bakorera munsi ubuharakanye ngaha nambaye ibikoti iwacu ntabyo namba nabiguriye ngaha urumva hari neje ntibanza kumbaza ngo wagahungu uvuye hehe ngo ndandaye pasiporo yawe oya irangwa ko ikirere urimo kirafekta kiragira ico kitugizeko ni byiza rero gutahura aho bari nico gituma bashika ngaha yari yarihanganye bigaca bipfa kwere kirere cyo ngakirorohereza abantu kutubaka neza kuko ntibabihagaciro urumva bamwe no kubana hari navuga ngo reka tubanze tubane twumve ko
turi kompati turi tuzashobora
agacanwa agacamo gahita kura ipasa hama tuzoca tugira amasezerano rero tubari abavyeyi hari ibintu byinshi rero nibi novuga ko bo byitondera kubijanye no ku kukuzana batarigishijwe ibikogwa ehe ari imiryango ishinisha abana n'ukuri abavyeyi babirabe bavyitondere urumva bavyitondere ntibari ko arafasha abana babo
umuntu aza kwibona yageze muri amahanga nyene wikorera
rero ni waronka umeze gutyo reka ko bavitse
mufashe
mwigishe mwereke urumva mwihanganire niba ari umugore ube nka Kristo Kristo areme amara umubiri wacu kandi ari Imana araza yicana n'abanyavya kugira ngo abahindura abagororotse niho ugomba kumukuramo umugore ukunze ihangane umwigishe reka kuvuga ngo ehe urutwehe wakinebwewe ntasiyo biva niyo bija mufashe urumva nawe agufashe
ni magirirane ego Leonce ikaze nawe
nuko mbasimiye cyane Imani bampera umugisha n'umwaka mwiza kandi
urakoze herega Leo
mu gihugu cy'u Burundi mu gisagara cya Bujumbura
nduga ku ijambo
nshimiyeho ukuntu mwadukeye iteka ubugira kandi n'uyu mwaka dusanzwe mukadutumira umukozi w'Imana ndamukunda cyane inyigisho ziwe ndazikurikirana kenshi ariko yewe icyo garuka ko kwima kikiganira mu cyase gishikiriza uri kuraraba ingo nyinshi zitambuka kenshi ingo nyinshi usanga zisi iyo nk'umupfasoni afite uburyo cy'amafaranga menshi ntushobora kugira kubaha umugabo nk'uko yamwubaha aba badafite ubutunzi muba amaze kugira ubucunzi umugore akagira ubucunzi burenze ikisanga hari kuzigurana ibintu nibyo nibyo yo bifite ingaruka mbi mu bintu by'urukundo mu bintu byo kubana ikindi muri ko muragarukaho ni cyo guhurira kuri ma Facebook ego nanjye sindibaka ariko nanjye sitaho ubu twashyakanye ndamushakisheho ndamubona kuri Facebook ubushyizeho numva ndamukunze nawe arankunda ariko ndagira amahirwe usanga ari mu gihugu cy'u Burundi nawe
mwahuriye kuri Facebook
umwe wese ntazi twahuriye kuri Facebook rero umwe wese ntazi aho umugisha wiwe uri guhurira kuri Facebook ntabwo ari ikosa kuko usanga ari wo mugisha w'umwe wese aho uri niha utora rero nkuko umukozi w'Imana yama ahimiriza yama avuga ubutumwa urugo rw'ingo kubaka rukirisi kiranira mahoro
uvuge usongora uvuge usongora Leonce kuko umwanya uri kuratujana duse n'abandi baturindiriye ubwire umunsi mwiza
yego murakoze cyane
urakoze cyane yego Jean Marie wowe uherereye he
bomba masiri la tunayana
uherereye he Jean Marie
ya ndi muri Mozambique murakoze cyane ndi muri Mozambique nampura mu gisagara cya Nampula
akabazo kawe kwa Pasteur Edmond Kivuye cyangwa intererano
yego murakoze cyane je kibazo kiganiro cyakiriye hagati sinatahuye neza mugo kubera ko kare nari nasomye neza kuri Facebook ndabona icyo byerekeye nagerageje rero gurindira kugira ntahure neza kino ntahuzwe ariko mu byana nifuza gushikiriza byari ibintu bimwe nayo ndasaba mu bijyanye n'ibyo by'ukuntu abantu bubahe mu kiganiro kino bifuza ko bogira divorce hariho ibintu rero bya mbere abantu dufata menenerwa ariko ari byo bintu binakomeye cyane mu bintu bijyanye no na kofinaje ho kenshi bikunda gupfira niho kenshi dukunda kubibonera akenshi barabeshanya kandi rero byo kubeshanya rero bituma nubwo iyo hageze ko mubakana niyo mwa mwashakanye kenshi usanga hari ibindi bintu bigenda birahinduka mu rugo ugasanga iyo habaye no kubeshanya byose bibandanije byagiramo ni kuvuga ko rero akenshi hari ibintu tuba dusaba nuko hari nka leta y'u Burundi cyangwa leta y'u Rwanda ko nibo bavuze ko kenshi ariho bariko barasaba ibintu bya divorce bo dufasha bakaraba ko uko habaye ibintu by'amashure naho hakaba amashuri
urakoze cyane urakoze
kwa kera umukobwa bamurungika agomba aje kubaka babanza kumurungika kwa inasenge bakamurungika mu miryango
urakoze cyane Jean Marie urakoze yego urakoze ugira umunsi mwiza ngaho muri Mozambique Pasteur Edmond Kivuye mumvise Leonce n'amakenga avuga ngo kobwe yo yifise cyangwa umufasoni biratuma haba ku gasuzuguro Jean Marie nawe ngo bipfira muri copinage
ubutunzi nta kibi kuko bose barabukene kandi burafasha umuryango kuko iyo ubukene bwaje bamwe bamwe burabatera ingorane uko abantu bavyifatamo no kuraba ningere n'uwo mugabo yifatiye umugore yatunze harya cyasha ngo nzana rero wibuke ko ari je mutwe ariko rero se ni je ntegeza kuyabika hari igihe ivyo biba mugabo hariho n'abagore bameze urumva nta mwongo utaburi sato ibidahizwe biriho mu makansuri tugira mu bo duhanura ubatse turabibona twasaba ko baguma baca bugufi kuko ibintu biraza kandi bigahera woguma baciye bugufi bakitonda hari aho sitama kararakora cyane urumva akibagira urugo urugo ni umugambi w'Imana niyo ntango y'Imana ikindi kujanye n'ivyingo hariho igitabo abantu kwe kurabiramo nkuko tugura imidugu kabisa gatabu kakarabiramo hagira igipfa ukakarabiramo nibasoma ijambo ry'Imana iyo vyagoranye hakunda abantu baragereza gufasha ingorane zirabaho kandi kindi ibi bavuga ngo ibintu byarunyutse ingorane zamyeho zamyeho abantu bamye babeshana bamye bahemukirana bamye bazarabaye mugabo ubu kubera communication iteri imbere biravugwa cyane nico zamye biriho zamye biriho
ingene abantu bavyifatamo gusa n'ivyo bitandukanye
ingene bavyifatamo umugabo n'ingene abantu babikomunika mbere harabi ngorane abantu bakaguma babinyegeje ariko ubu usanga vyamaze gushika ivyo rero gace bituma ugerageza gusukamo amazi ngo umuriro uzime ubundi nawe asukamo peteroli asukamo amavuta n'ingorane ku bijyanye na copinage navyo n'ibindi n'ingorane abantu bakwiye kwitonda nizo vya Facebook sinavuze ko atobigira ariko navuze ko ariho babigize bigakunda mugabo bitonde cyane babaze urumva ni nk'umuntu umuntu yashitse ku capa cahagarika umuduga ngo bavuze ngo stop oya oya urapunguza kugira ngo ushobore kujabuka gusa kandi amategeko sayo kugusambura ingo amategeko nayo gufasha abantu kubana neza ndwari abayakoresha nabe ku itariki zibiri ku wa kabiri tariki 30 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka wa 2019 nakwije imyaka 30 nubatse
ndabona ko no ku telefone agafoto ka madam Katavako
urumva
turakeze ko
mugo sinibuka amategeko nasinyiye ico gihe twasinya muri province n'ukuri sindaje kuyaraba aza iyo byagoranye
n'atara
uranze ico ndicugana uranze ko ndumutwe urumva iyo byabaye gucya biba byapfuye
biba byamaze gupfa
niba twaze ma okay niba hanuza abandi kandi si umuhero w'isi yo bigoranye hanuza nturi wa mbere ibaye ko hari n'abavanye bagasubiza hamwe hari abo je nabonye bavanye imyaka 10 gahera bagasubira hamwe
bakagaruka bakagubanga
hari ho rero ingorane ziri imbere muri bo hari ingorane ziva hanze uyu munsi turavuga ibihugu bya Amerika turavuga ibihugu by'iwacu amajambere n'ibindi itongo rya Eden wari umugisha gusa ntacaha cariho ariko inzoka iraza icihenda umugore umugabo nawe agwa muri uwo mutego Imana ije wa mugabo ati ni wa mugore waremba mwegeye yamumuha niyo nta na seminari yari yagize kumenya inge n'umugore asa
iki
yavuye mu itiro acara mumenya aravuga ngo yanakara kanje nakagufa kanje urumva ariko inzoka yamaze kuhinjira ngo ni wa mugore waremba ingwane rero nicaha ingwane hari izindi ngwane hari bitero hari abadayimoni abantu bakwiye kumenya ko biriho mu 2015 ngiye muri Canada ndasengera abantu muri rusange nsa numva umukobwa umwe yikubise hasi induru oya ntazokubaka ntazokubaka nabandanya agendera mu bintu byo kubanga no guterekerana ariko ibyo bintu byo gusenga kandi narinze ko yari umudamu yubatse yavanye n'umugabo baravana baravyanya abana babiri ndagaruka muri Canada aho hari mu kwezi k'umunani ngaruka mu kwezi kwa 10 twari twahuriye mu Montreal dusubira guhurira Ottawa mbona umudamu n'umugabo n'utwana arambara ngo uranyibuka nteka ngo ndi wawundi wasengera arambara ati uyu n'umugabo wanjye tugira dusubize hamwe tugisogira mariage mu kwa 11 nago mbuzoze kuduhezagira none kuko bari bavanye hariho rero ibikurikirana abantu hari imwe mumbi Imana irakunda ingo shetani naranka ingo kandi kuva ngo ukijijwe cyangwa usenga ngo byose bicaye wa mahoro Imana ishimwe mugabo je ndibuka inkuru ya Yesu yagiye kuramutsa kwa Lazaro na Maria na Marita Marita acatangura kwirukanka ategura
inzimana
acatangura kurega mutonyiwe kuri Yesu kandi Yesu niho yicaye ari rero nakubwira ngo iyo Yesu ari mu rugo byose n'amahoro kai Marita acarega mutonyiwe ngo ariko ntibikubabaje kubona mutonyi wanje yicaye ngaho acatangura gutana amajambo kandi Yesu ahari mugabo bamenye ko Imana yakunda imiryango yawo kandi Imana irababaye imiryango yawo kandi yashobora kubatabara abo byagoranye ntibihebure basaba amasengesho basaba bahanura muri ibihugu barasaba psikologi babayagire hari uwo twariho turaga muri sezama ngo ekaye ngo nta bapsikologi nkeneye ko n'igihe twubaka siho bari eka nshya ndabona nk'igihe wibaruka ntushobora kwanka umwakirizi ngo igihe wasama inda
ntasiho yarari
hariho abantu badufasha turakeneye abadufasha ikindi Yesu yaravuze ngo umugambi w'Imana si uko abantu bavana bati nuko Mose yavyemeye ngo kubera gukomantara kw'imitima iyo twababaye mu mitima irabibuye
bikanka
ngo nzosubira kumuvugisha nta muntu nzosubira kwizera abagabo bose nico kimwe abagore bose nico kimwe iyo umutima wakomantaye biragoye naho ugira gute rero turasaba Imana ibakize Zaburi ya 73:41 iravuga ngo igihe nari mu mubabaro umushaha wanje ugatekerwa n'umubabaro nari mbura bwenge nari meze nk'igikoko iyo umuntu ari mu mubabaro aba nk'igikoko rero ni ba Simon bakize ni bahanuza abantu ni abanze baruhuke gatonyi ntiyihute cyane gufata ingingo dusha tuvanda na wanzi iryo shavu ribanze rihere
kama wone gufata ingingo
abone gufata ingingo imana ibaheza
ego taki yo migisha turase janvier janvier ku murongo wa telefone janvier uherere hehe
Mbere mu gihugu cya Kenya mu kwa wa Nairobi
akabazo kawe kwa pastor harimo kivuye wihuta kugira ngo tumuhe umwanya wo kwishura nawe nyene mu masegonda make
ndanze kumuramutsa cyane go ndamuseriza n'umwaka mushasha
murakoze cyane
ego nokuri turabashimiye cyane ko kuntu mwatunganye igice kiganiro ugiye kubiraba uyu munsi jewe ndiko ndabona yuko mu gihugu cy'u Burundi n'u Rwanda ndende mu Burundi wo ngaho Burundi halo
tuko twakumva kandi unyarutse dusigaranye umwanya nyamuto
Ariko urabyihweza uyu munsi n'iki kibazo nyamukuru kuko duseruka ku kuntu imanza zitunganyijwe imanza z'ubukwe ingenzi nari uwo muzi nyamukuru cyane ibintu byarahindutse ariko abantu ntibashima guhindukana n'ibihe ugiye kubira uyu munsi ukuntu imanza zitunganyijwe mu gihugu cy'u Burundi ubukwe ni ikintu gitwara amafaranga menshi hanyuma ugasanga inyuma y'ubwo bukwe ugasanga abantu ingo zisigaye bari mu
bukene ugira umunsi mwiza ngaho i Nairobi muri Kenya Janvier urakoze abavuga ko bisa nk'uko biva kuri iyo minsi mikuru sinzi ko ari vyo pasteur dusigaranye iminota ibiri gusa akajambo kanyuma mubwira abariko baratwumviriza akunze ibijo rya Amerika abo muzoja kuraba muri Canada muzoja kuraba za Maine n'ahandi muri uno mwanya musigaje muri Amerika
no bari uwo muntu nti kugira umunsi mukuru babikore nk'uko bashoboye mugaye inkomezi bashira muri iyo minsi mikuru abari zo nkomezi bashira no mu rugo hari itandukanye hagati y'ubukwe n'urugo urugo ruza nyuma y'ubukwe inkomezi bagize bazishire no mu rugo hanyuma ikindi no vuga ngo Imana ibahezagire ibaho umwaka mwiza cyane ibaho ingo nziza ibaho imiryango myiza ibaho ibibondo byiza kandi n'abatararo nk'ibibondo umugambi wa mbere w'urugosukuro nk'umwana kuko uhora yavuze ngo babane babe umubiri umwe babana karamata point final nta mwana ariko umwana ni nyongezo nibaza n'umugisha nibataza mubane amahoro Imana ibahezage
yego murakoze cyane gose pastor Edmond kivuye tukibutsa ko muri umwungere mukuru mwishengero Eglise Vivante ku isi hose abandi dushimiye ni mwebwe mwariko muratwumviza nshuti bakunzi yakoze Fatima Limasi Kalala yegeranije amajwi hamwe na ingenieur Rob McLean bari kumwe hinga bw'ivyuma Jenny nahazwe ni je nayinde mesheje muri sanga mushobora gusura kumva ku wezi tata kaburungu radio cyacu wa akaburungu.com ku izina rya bagenzi banje ndabike banure ndabatumirira mu biganiro byacu bitandukanye muri byo harimo amakuru igihe cy'isaha 12 ku masaha mu Burundi no mu Rwanda n'igihe cy'isaha 1:30 mu Rwanikwe